Icyo cyegeranyo cyakozwe ku kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 n'iya 31 kwa munani uyu mwaka. Ni kiringo gihurirana n'imyaka ibiri n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi. Ishyirahamwe ry'iteka ryemanga ko nta kintu na kimwe cyahindutse mu bijyanye n'agateka ka zina muntu muri imyaka ibiri iheze ugereranyije n'imyaka itanu ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango wa ry'agateka ka kiremwa muntu. Ijwi rya Amerika rimaze kubona icyo cyegeranyo ryakuye Jean-Charles Nikoyagize mukuru wa ligiteka maze ridondagurira uko ibitigiri vyabishirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mice itandukanye.
Ishamwe ligiteka ryashoboye gutoza ku bantu 1470 bishwe, muri abo 619 bakiri batogwa ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta, n'abandi 956 bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Abafasoni nabo nyene ntibasigaye inyuma be n'abigeme, kuko 255 barafashwe ku nguvu bimwe twita ivya furambi.
Ariko umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata co guhanira agateka ka zina muntu avuga ko ivyo bitigira atari vyo. Jean Hakizimana kuri ko abidusiguriye.
Ni cegeranyo gihengamye, ni cegeranyo bishoboka ko bitiranije ivyo havuga bihonya agateka ka zina muntu n'ibindi vyaha canke n'izindi mpanuka. Aha turavuga ibitigiri berekana vy'abapfuye, aho bavuga 1470, kuvuga ko abo bantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta. Ibyo ntabari ku rubuga nk'abakurikirana ibibazo by'agatakazi na muntu, ibyo biharuro sibyo.
Niko yagize arongoye yari igiteka we arafise n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha. Kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bifubwa, ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa. Umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana.
Ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba abahamakuru igiteka bashobora kuba bayihenda bakayiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana, kuko turavye bitari bike byakozwe kugira agateka kazina muntu gatsimbatazwe. Ntawe uvuga ko by'ukuri agateka kazina muntu katariko karatsimbatazwa, ntawe uvuga ko ibihugu byose byohereza agateka kazina muntu 100%. Nicyo gituma amashyamwe aharinda agateka kazina muntu natwe buturimwo tubandaye tugaharanira ka tubandaye dusaba agateka kazina muntu kutsimbatazwa. Mugabo amatohoza ajanye n'ibibazo by'agateka na muntu arafise ingene akogwa, hariho gushika habera icyaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira ukarabakorera ibyo bintu. Twitegeje icegeranyo, ni icegeranyo kibabaje cyane, kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu by'agateka akazi na muntu, kuko dusanzwe turi abahinga mu cyo gisata cy'agateka akazi na muntu, biboneka ko iki cegeranyo by'ukuri ari icegeranyo gihengamye.
Anshaka niko yagize wari igiteka bavuga ahubwo ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafise mu gihugu.
Riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu, kuko ifatira ku buryo ikoresha n'uko abantu bayikorera bakora binyegeje.
Twabaje niko yagize niba ahora yereka leta ivyegeranya sohora. Yatwishuye kuri mu bambere babihabwa, ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turabibaha kugira ngo bahindure ingendo. Mugabo kibonekeza n'uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo, ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura.
Mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ivyibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata c'agateka kazi na muntu. Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yayivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri ugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi.
Mu bijanye n'agateka ka zina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo no kwita muri demokarasi, in demokarasi jeune, ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo ibijanye no n'agateka ka zina muntu bitere imbere. Mugabo nkuko mubizi nicyo no kwita mu gifaransa ni processus, biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira.
Kuva habaye injyane zaturutse ukindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015, amaradiyo atari make agaturirwa amesha makuru n'abahanira agateka kazi na muntu bo mu mashirahamwe amwamwe bagahunga igihugu. Ivyegeranyo bisohorwa mu gisata c'agateka kazi na muntu mu Burundi ntibihurizwako n'amashirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu. abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko ba mbere ari ikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronswe ifashanyo. Eroje uri kaneza juri ya Amerika.